или на Изгледи Америка. Izwi America libashikeze ibiganiro vya dimisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mara musa shuti mwese muduteza amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe na Ange Fideni yo ngabo. Haraheze imyaka 58 incungu y'u Burundi Rudoviko rwa Gasore agandaguwe ibirori byo kwibuka uyo munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega. Uyo ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera akaba ari umwe mu ndongozi inkuru z'umugambwe y'Iprona Gaston Sindimwo avuga ku kwibuka injungu y'u Burundi Rudoviko rwa Gasore. Ibihugu vy'u Burundi, Uganda, Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorunga ikingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Kivu yo mu bumanuko. Imbere ko dushika kuri aya makuru y'amara, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidel Trahera muri Amerika, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariwe azobazwa inkurikizi y'ibizoba byose mu ntambara arimwo mu gihugu cya Siriya. Izo nkurikizi avuga harimwo ukongera kuvuka k'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Pence ashikiriza ko Trump yamurungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu twigoro two kuremera Turukiya hamwe n'abarwanyi b'abakirde kugira baje ku meza y'ibiganiro. Mike Pence avuga ko Trump yavuganye na Erdogan ejo ku munsi wa mbere kandi atako anamusaba guhagarika vuba ibikorwa vya gisirikare. Kuri aya makuru nyene, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere nawe yahamagariye abari muri izo ntambara mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya guhagarika vuba mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Guterres asaba abarwana kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo no gukingira abasivile. ONU ivuga ko umuriyoni umwe n'ibice 8 mu miliyoni 3 baba muri ako karere bakenye imfashanyo, muri bo hakaba harimwo abana 70,000 bari mu bataye ingo zabo kuva mu ndwi iheze nk'uko bishikirizwa na UNICEF. Muri Afrika, abanyagihugu muri Mozambique barihitiramo umukuru w'igihugu mu matora yo kuri uyu wa kabiri inyuma y'imyamamazi imaze iminsi 45 yaranzwemo ubwicanyi. Abatora bagiye guhitamwo nimba bazogumiza icizere kuri perezida Philippe Nyusi, kandida w'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi kuva Mozambique kironka intahe yo kwikukira. Umukandida Osufo Momade arongoye umugambwe Renamo niwe aboneka ko afite junja ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu bashika 40 baramaze kwicwa kuva iyo myiyamamazo itangura gushika ubu. Muri Afrika kandi igipolisi mu buraruko bwa Nigeria cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko cyatabaye imiyabaga y'ugwaruka barenga 300 bari baboshwe n'iminyororo mu ishure ry'abayisilamu aho banasambanywa ku nguvu. Abo banyeshuri bari bahungiye mu ishure ry'Idaura muri leta ya Katsina ku birometero 70 uva ku murwa mukuru w'iyo leta hafi y'urubibe n'igihugu cya Niger. Bugize kabiri mu kiringo cy'ukwezi igikorwa nk'iki cyo gutabara kiba mu kwezi guheze. Igipolisi cya Nigeria mu micungararo ya leta ya Kaduna carabohoye abanyeshuri b'abanyagihugu b'abahungu barenga 300 bari ku ishure nk'iryo, bari baboshwe n'iminyororo baborizwa igufa kandi bakoreshwa n'ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Burayi, abigaragambya baharurwa mu bihumbi bo mu ntara ya Katalani barakoze imyiyerekano mu mabarabara baranahagarika imirimo ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu iciriye umunyororo w'imyaka 13 abakuru babo 9 bagirizwa kuba baragerageje gutangaza mu mwaka w'2017 ko bikukiye kuva ko bakuvuye ku gihugu ca Espagne bikukiye abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu bashikirije ko abantu 37 bakomeretse mu gutana mu mitwe n'igipolisi ku kibuga c'indege caho I Catalani. Tugaruke muri Afrika ugwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani n'abayoboye barwanya leta baratanguye ibiganiro vy'amahoro ejo ku munsi wa mbere ni ibiganiro bigenewe guhagarika intambara zitari nke zirangwa muri ico gihugu ni kimwe kandi mu bintu bikomeye bisabwa kugira leta zumwe za Amerika ikure Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba kugirana amasezerano y'amahoro n'abarwanya ubutegetsi kimwe mu bintu nyamukuru ugwego mfata kibanza ruyoboye Sudani rwishinze kuba Sudani iri ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba byatumye ico gihugu kidashobora kuronka n'imfashanyo gikeneye cyane kuvanwa kuri urwo rutonde bizoca bituma ico gihugu kironka imitahe y'abanyamahanga abagize urwego mfata kibanza ruyoboye igihugu ca Sudani bavuga ko biyemeje kuvyerekeye kugarukana amahoro muri ico gihugu bakavuga ku mwaka w'2020 utegerezwa kuba umwaka w'amahoro muri ico gihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho sentare ya gisirikare yemeje ko ifise ububasha bwo kuburanisha Majoro Habibu Mudasiru yasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda na bagenzi biwe iyo ngingo yafashwe inyuma y'inzitizi zatanzwe n'abunganizi babagirizwa ku kutagira ububasha kwa sentare ya gisirikare. Ibindi kuri nkuru turabihabwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Abaregwa bitabiriye iburanisha ryo kuri uyu wa mbere bazanye n'ababunganira bose bari bambaye imyambaro y'icyatsi iranga abagororwa b'abasirikare nk'uko bisanzwe umutekano wabo wari ukajijwe nubwo noneho hatongiye kuboneka abantu benshi bari bitabiriye iburanisha nk'abagaragaraga mu minsi ya mbere mu gihe bari bahawe umwanya wo gutangira kugira icyo bavuga ku byaha bakurikiranyweho abunganizi babo bahise bazamura inzitizi ijyanye n'ibura bubasha ry'urukiko. Metre muri Sapa urawunganira Majoro Mudathiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yateruye avuga ko umukiriya we yasezerewe mu ngabo bityo hari inzitizi zo kuba yaburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi yarabaye umusivile ubwo yibazaga uburyo abasivile bajyanwa mu nkiko za gisirikare. Umushinjacyaha yahise afata ijambo amusubiza ko nubwo ari umusivile barezwe ibyaha bifitanye isano n'urubanza ruregwamo umusirikare Private Muhire Dieudonne na bagenzi be batanu ruri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko izi manza zombi zizahuzwa ari nayo mpamvu abari mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nabo baregewe urukiko rwa gisirikare. Abanyamategeko ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha bahuriza ku kuba igihe cyose izo dosiye zitarahuzwa abaregwa bakwiye kuburanira mu rukiko rwa gisivili. Ikindi bazamuye n'uko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko imanza zidahuje kamere cyangwa zitari ku rwego rumwe rw'iburanisha zidashobora guhuzwa bityo abo banyamategeko bakemeza ko izi dosiye zombi zitari ku rwego rumwe kuko Private Muhire na bagenzi be bamaze kuregerwa urukiko rukuru rwa gisirikare bakaba bategereje kuburana mu mizi mu gihe Majoro Mudathiru na bagenzi be bakiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umushinjacyaha yavuze ko igitekerezo cyo guhuza dosiye gishingiye ku mpamvu z'amategeko kuko ibyaha baregwa byabereye igihe kimwe n'ahantu hamwe. Yavuze ko Private Muhire yagiye muri Uganda mu mwaka w'2017 gushaka abarwanyi ba RNC mu gihe Habibu yumvikanaga na Kapiteni Sibo Charles wa RNC ku mikoranire mu gisirikare cya P5. Abanyamategeko bakomeje kumvikanisha ko guhuza izi dosiye atari ngombwa cyane ko abaregwa ibi byaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashobora gukomeza gufatwa ndetse bakoherezwa mu Rwanda ku buryo buri gihe bitajya bisaba ko urubanza ruhagarikwa ngo dosiye zihuzwe. Majoro Habibu nawe yasabye ijambo ahawe umwanya avuga ko ababandi bashaka guhurizwa mu rubanza rumwe atabazi ku buryo afite impungenge ko bashobora no kuzamuza na FDL ratazi. Yavuze ko we nabo yarayoboye bari mu mutwe wa P5 kuburyo yumva yaburanishwa kubyaha we avuga ko azi kandi yemera mu magambo ye yagize ati ntibazampekeshe uwo nigeze mbyara ucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yahise avuga ko urukiko rugiye gufata umwanya rukareba niba rufite ububasha bwo kuburanisha abaregwa nyuma y'amasaha agera kuri ano urukiko rwamaze rwiherereye rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha Habibu na bagenzi be kuko ibyo baregwa muri dosiye bihuye n'ibiregwa Private Muhire Dieudonné urukiko ruvuga ko bose baregwa kuba bari mu mutwe wa P5 umutwe wa gisirikare ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda urukiko rukomeza rusobanura ko nubwo Private Muhire Dieudonné avuga ko yari muri RNC nawe ari umutwe wa gisirikare uri mu ihuriro rya P5 urukiko rusobanura ko ruramutse rutandukanije izimanza rumwe rwagira ingaruka ku rundi kandi kwizi imanza zombi zishobora kuvuguruzanya mu gihe zaburanishwa n'inkiko zitandukanye kandi biregwa ari bimwe urukiko rwanzura ko rwemeye kwakira inzitizi zatanzwe n'abunganira baregwa ariko izo nzitizi zidafite ishingiro bityo urukiko rutegeka ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa n'inkiko za gisirikare Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Ijwi rya Amerika Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho haze imyaka 58 incungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasura gandaguwe ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye ku mugwa mukuru w'u Burundi Gitega. Gaston Sindimwo icagira ca mbere cy'umukuru w'igihugu akongera akaba umwe mu ndongozi inkuru z'umugambwe Iprona. Aratubwira ukuntu uyo munsi wibutswe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyiko mubivuze nuko Burundi bashyize amateka yabwo aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'u Burundi siyo wenyine kwibuka incungu bakoranye aho bakoranye dore bahatuye azimu ibihumbi bibiri na 20 bigaca bisa n'igihe twikukira kuko niyo kwikukira yari amatora meza mugabo ibyavuyemo niho byabaye byatumye haba intambara n'umunsi rero twari mu neza kwibuka iyo myaka 58 iheze iyo ncungu y'u Burundi zandagaye mugabo ibyo abamugandaguye bashatse gushika kwe atabishyitse ko kubera kirutse imubwira bw'abarundi
muravuze abamugandaguye ariko gushika nta bantu leta y'u Burundi iradoma ku rutoki boba barakoze iryo bara mu myaka 58 iheze ikintu mu mugambwe ipona ikano na leta y'u Burundi muri kumura kwa kugira ngo abo bagize banabi baje habona bashingizwe n'iki
icyo menye nuko abamugandagiye baranze kuko n'imbere y'uko bamugandagira barabivuga uko birandishwe nabo nuko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagirwa uyu mugana atari mu rwanda rwo gasore imyaka y'izindi manza zagenze twobabwira yuko uko bigenda kose nk'umugambo wo gushyira amatona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'u Bubiligi y'icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu bashumbushe umuryango mbere bashumbushe n'umugambi kuko urabizi yuko amaketi yanditswe n'abategetsi b'ububirigi cyane cyane batera igitsure abajeje ubutungane yuko ubwo rubanza buhagarika cyane abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke ububirigi abaciriwe urubanza rero baciriwe urubanza mugabo ntibashyitse ku itsitso yabatumye abamugandagura numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prokireri icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki kubatumye agandagura
muri iki gihe nyine imyaka 58 iheze ashira imbere ubumwe icyo kintu kibuze mu mugambwe yararongoye ikintu muri kumura kora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe n'iki
nibyo bagasere yashoboye gutsinda gutahukana ayo nayo kwikurikira kubera yishimikije ubumwe kuva rero agandaguye umugambi wiwe niwigeze urenga gahenge na gatoyi kubumwe wamye gusa mu njyane muri aziko na muhiga yamusubiriye yaje mu nduru eka yabasiki bose habaye induru mbere umugabo nsemetrona akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha nacyo bituma twebwe ibyo tutakora cyane cyane twebwe twita ko turi muri uwo mugambwe twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akaranga mutima kaza abasore twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe ibyadutandukanya tuyishyira iruhande tujye hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere ikiyubwira bagasigana bakakibwira abarundi bose kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zimara igihugu bigatuma igihugu kizingana
mu guherahiza nyakubahwa vice perezida wa mbere w'Uburundi umugambwe ipona wifashe gute muri iki gihe yimirije amatora mu Burundi
twebwe twavuga yuko mugabo nsikane pona aho tugeze twebwe turabona yuko mugabo nsikane pona uhagaze neza cyane rwose mugabo nsikane pona ndiko ndaraba bagikombere bimaze imyaka myinshi ni rwa mbere aho mugabo nsikane pona witunganije ku nzego zose gushika ku mitumba nk'uko ndabibona uno munsi ikaba ariko bakora nk'uko mirongo itandatu na rimwe twakora mbere baje neza nababwira yuko Rwagasore yaraye imbere yaraba intsinzi nico gikonje turi turakora kugira ngo turabe yuko isarurwa mu 2020 mwakaretona utokwishyuza bashambara ukaronka igatinda amatora cyanke ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyumviro by'uwo mugambwe bihagararize cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro.
Gaston Sidibu vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro muhaye radio Ijwi y'Amerika.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi y'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibihugu vy'u Burundi, Uganda, u Rwanda na Tanzania biherutse kwemeranya ko bizorungika ingabo muri Congo gufasha igisirikare cy'ico gihugu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu ntara za Kivu yo mu Manuko na Kivu yo mu Buraruko. Mu vyo ivyo bihugu vyiyemeje harimwo kuzorungika inteko zidasanzwe hamwe n'indege za gisirikare. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroge Wirikaneza.
Ivyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Mbara Musense Celestin ijwi rya Amerika ryabo kandi abari mu nzego z'igisirikare z'icyo gihugu bakanemeza ko ari urwo kuri. Urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari vyo Burundi, u Rwanda, Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Congo kugwanya imigwi yitwaje ibirwanisho iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko bwa Congo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa tanu mwaka wa 2020. Hakurikije ivyo dusoma muri urwo rwandiko, inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku magenekezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icyenda guheze. Iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi Igoma nyene. Mu ntara ya Kivu y'Epfo imigwi hari y'abanyamahanga ni Red Tabara, FNL, FPB hamwe na RNC. Ikaba muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira. Muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka Mayimai ya Kutumba nabo bakorana ngumino hamwe na twirwaneho. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ya Mutomboki hamwe na Mayimai Nyatura. Iyi nitegerezwa gututwa muri Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru naho imitwe y'inyeshyamba havugwa abanyamahanga ni FDR, RUDA na CNRD ikaba iri iruhande y'imigwi y'abavuka gihugu ba Congo nka Mayimai, FARPM, NDC, NDCR, APCLS hamwe na CMC Nyatura. Iyo yose ikorera mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Nayo muri Beni na Rubero hanyuwe n'iy'abakongomani nka Mayimai Mazembe, Zefile Jackson, FPP AP, Mandevu, UPLS hamwe na Leopard Clitok. Urwandiko rw'ingabo za Congo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo vyiyemeje guhanahana amakuru y'iperereza, gucungera imbibe hamwe no mu biyaga, kurungika ingabo zidasanzwe za karuhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa vya gisirikare Force Speciale mu Gifaransa, kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare. Urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuza iyo migwi inteko za ONU ziri mu rwego rwa MONUSCO nazo ziyemeje kuzocungera imiji n'uturere tubamwo abantu benshi cyane. Mu vyo zishinze harimo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusangi ingabo zose zizoba ziri ku rugamba. Hari haheze imisi abanyagihugu n'abaharanira agateka ka zina muntu mu ntara za Kivu y'Epfo n'iyaruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Congo zigiye kugwanya imitwe y'inyeshyamba iyobowe n'abavuka gihugu y'ivyo bihugu bibiri, ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma. Inyuma y'uru rwandiko rugiriye habona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo babanditse ku rubuga rwa Twitter bavuga yuko ari uruhimbano. Gusa isoko ry'ijwi rya Amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ivugwa yabaye mbere n'indi kurikira iri kirategurwa. Eroje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ejo hibutswe umunsi wiswe Ingabire Day. Kuri uyu munsi hari hagenewe kwibuka abapfunga ibyiyumviro byabo bya politike mu Rwanda. Umwe mu bagize uruhara mu gushyiraho uwo munsi, Aimable André Dufatanye, yigisha muri kaminuza ya Lyon mu Bufaransa, yabisobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Iyo nyito navuga ko urebye umuntu yavuga ko ari akabyiniriro k'umunsi, ubundi tuvuga ko ari umunsi wo guharanira ko abafunzwe bose bazira ibya politike cyangwa se bazira ibitekerezo byabo n'abandi bose bazira akarengane bagomba gufungurwa. Ni umunsi wo kwibutsa ko duharanira ko bafungurwa kandi bidatinze, kandi tukibutsa ko mu Rwanda tugomba guharanira ko habamo demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko, ntihagire uwongera kurenganwa. Kuki rero akabyiniriro kawo ari Ingabire Day? Nuko nk'uko hasanzwe hari umunsi witwa Mandela Day, Madame Ingabire yabaye umwe muri benshi bafunzwe, yafunzwe imyaka 8 yose azira guharanira ko demokarasi yishingirize mu Rwanda. Ariko se abantu bose bafunzwe mu Rwanda mugomba kubaha umunsi w'akabyiniriro, hakabaho Bizimungu Day, hakabaho Byabagamba Day, hakabaho Rwigara Day, ibyo by'utubyiniriro bigamije iki? Akabyiniriro ntabwo bagaha umuntu uwo ari we wese, ariko mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwumvikane, hari umuntu biba bigaragara ko asa n'uwarushije abandi kwitangira impamvu. Kandi noneho ntabwo dukwiye gutinda ku muntu kuko si umuntu, ahubwo tuba tureba koko abantu bazira akarengane kugira ngo babashe kwitabwaho. Atari ibyo, umuntu avuye mu munyururu icyo gihe umunsi ntiwakongera kubaho. Ariko siko bimeze. Uwo munsi ni ukugira ngo abantu bagire aho bahuriza, babashe kwibutsa ko tugomba guharanira ko nta muntu wongera kuzira akarengane mu Rwanda. None murashaka yuko hafungurwa imfungwa zose zifungiye mu Rwanda, cyangwa se murashaka gusa, muraharanira gusa ko hafungurwa imfungwa za politiki? Ntabwo ari imfungwa za politiki gusa, ahubwo ni imfungwa zizira ubusa. Abazira karengane bose bakwiye gufungurwa. Hari abakoze ibyaha, bo nyine bagomba barahanwa iyo bikurikije amategeko. Ariko guharanira ko abazira gusa ibitekerezo bya politiki, nta muntu ukwiye kuzira igitekerezo cya politiki, nta n'umuntu ukwiye kuzira igitekerezo gisanzwe. Mu magereza, mu mabohero, harimo abantu benshi bazize kuvugisha ukuri, bazize guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se n'ubwa bagenzi babo, ibyo bakabizira. Abo tuvugira
ariko Bwana Dufatanye, unyemerere nkubaze, mufite metero ipima karengane gafungirwaho mu Rwanda ku buryo wavuga uti muri gereza iyi n'iyi harimo abantu abanaba twarapimye dusanga ababazira akarengane bagomba gufungurwa? Ubu ngubu wakubaza tuduhe liste y'abantu bagomba gufungurwa, iyo liste mwayibona?
Iyo liste kuyibona ntabwo bigoye, kuko hari imiryango mpuzamahanga, tureke wenda n'ubushakashatsi bwa buri wese yagiye akora, cyangwa se ngombe nakubwira ngo runaka turaziranye nziko azira ubusa. Ariko hari n'imiryango mpuzamahanga, Amnesty International n'indi miryango nka Human Rights Watch. Umuntu yavuga ko ifite icyizere ku rwego mpuzamahanga, ikoresha navuga ngo uburyo bwizewe, yerekana ko abantu bagiye bafungwa bazira akarengane. Ndaguha urugero tuhere no kuri Madame Victoire, urukiko rwa Afurika rwavuze ko yarenganye, haba n'abandi nka Diane wafunzwe nyuma bakaza kumurekura. Ntabwo higeze humvikanwa indishyi z'akababaro umuntu ntabwo bamufunga gutyo gusa ngo noneho nihaba icyo bise pressure. Nubwo hari abavuze ngo nta pressure iba mu Rwanda, iyo pressure iyo ibayeho umuntu baramurekura. Ntabwo iyo bamurekuye bivuga ko ibyaha yarakoze bihise biguruka bikaba bitakiriho. Ni ukuvuga ko hari abantu benshi bafunzwe, iyo miryango amazina arahari, yakoze ubushakashatsi. no abo tuvuga abo abazwi bahita bumvikana ariko mushayidi amazi imyaka myinshi cyane mvuye hari mushayidi hari abitwa bampozayo abo bose ni abantu bafunzwe bazira impamvu za politike cyane cyane twiyo tuvuga nuko aho mvuga abafunzwe bazira impamvu za politike ariko tuvuga n'abazira ibitekerezo byabo hari abantu bato bato amazina umuntu yavuga umuntu ntabamenye ariko twebwe iyo tugerageza kuvugira abo bose tugerageza gushaka amakuru no kugerageza kubavugira abo bose biragoye kurondora amazina kuko ni benshi
njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Tanga tanga mukoko